VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Tukivuga kandi kuma kuyereke icyo cemezo cy'abasenyeri twaganiye na musenyeri Gervais Banshimibusa akaba ariwe mukuru w'inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi, akaba yagize icyo avuga kuri izo bibazo byose mu tega matwi cyo kiganiro.
Ingingo twashikirije muri iyo nama ya 2026 mu kwezi kwa gatanu, ubwa mbere nuko dushimira amakungu duhereye kuri umubyeyi wacu papa yadusabiye, n'amakungu yose ya Mariko aratwitwararika kaduha impanuro. Hanyuma ica kabiri nuko twerekana yuko na Ekleziya Katolika ya Amerika iragerageza gutanga izo mpanuro, kandi impanuro nkuru akaba ariyo yuko dusaba yuko abo bose begwa n'ikibazo bozo baramenya kwicara hamwe, ntihagire ikibazo na kimwe batinya kwicarira, kandi ntihagire n'umwe yikura muri ibyo biganiro. Ica gatatu twibutsa yuko intwaro rusangi twahisemwo yuko fasha kugira ngo tugumye ingendo y'amahoro no gusubiza hamwe ko ari intwaro rusangi ishimikiye ku migambwe myinshi, kandi yuko muri iyo ntwaro rusangi inzira y'uguhindura inzego ari inzira y'amatora, ko rero twebwe dushigikiye iby'amatora, ko dusavye n'abakristo yuko hageze gutora boheza bakazogenda gutora neza bakatinya igitsure eka bagatora nyene nk'abana b'Imana. Hanyuma rero tukabonaraho twishura ku kibazo twari twaregetse cuko abasaseredoti tubonye ingene aho ibintu bigeze n'ingene bariko barakora ubutumwa bwabo, ibyo bariko barakora bihakwa guca kubiri n'ubutumwa bwabo bw'uko ari abantu babwirijwe guhuza abantu, ibivuye mu byo ariko barakora bikaba ibintu binywanisha bidaheza ngo bihatse biza biracanishamwo abantu. Turahava rero tukahoza nabo bose bariko baraburira muri imyerekano iri mu induru, nabo bariko baraburira mu buhungiro. Tugaheza kandi dusaba yuko abarundi ahubwo boreka kuza baraterana ubwoba, boheza bakaza barengengana kugira ngo tubandanye dutera imbere muri iyo nzira y'amahoro no gusubiza hamwe. Tugasaba rero abakristo yuko boshishikara bokabanda ko mu gusenga Imana basabira Uburundi amahoro mazima.
Muri iyo tangazo bwateye akamu kavuga ko abantu bose bakoresha igikenye cyanke ubugizi bwa nabi cyanke ika inguvu bashora kuba bobo babona ko bari koratsinda, ariko insizi nyayo mwavuze ko iva mu biganiro ika no kwitonda no kurekuriranira. Ako kamu mwateye muri iki gihe hari imyerekano ikomeye cyane gose, kandi n'abapolisi batana mu mitwe n'abagira imyerekano, muri bazaka ko kamu bahava bagashira ku mutima.
Bebwe dukora ubutumwa nk'uko Imana ibidusabye yuko twobukora, mu bisigaye tukaguma twizera ubukomezi bw'Imana. Hari ibyo twebwe tudashika ko buno nyene mugaba tukamenya yuko ubukomezi bw'Imana buhapfa bukabishigikira, ngumbure ikitabaye uyu munsi kikazoshobora kuba ejo, kuko Imana ibandanya ikora muri mutima wayo uko niko kwemera kwacu. Mugabo kandi cyo kiri no kumenyesha nuko twebwe twipfuza cyane cyane ko bomenya kuza baricarira ibibazo by'ukuri aho kwicarira inkurikizi z'ibibazo. Kuri twebwe nk'iyo vya manifestation iyo myiyerekano ngumbura ishobora kuba ari inkurikizi y'ikibazo, bo kwicarira rero kibazo cy'ukuri kugira ngo inkurikizi nazo zihezereho zijana.
Naho mwateye akamu musenyeri Jeve bashimiye busaga asaba ko amatora yobandanya ikamugatumira abanyamigambwe bose n'abakristo bose bakitabaye amatora, ariko muravuga ko igikorwa mwari mujejwe kijanye n'itoganyo ry'amatora mwakivuyemo ivyo bintu ntibitandukanye.
Oya, ntibitandukanye namba, kuko twebwe igikorwa cy'amatora ni igikorwa kinini cyane. Hariho nk'inyigisho twagiye turatanga n'ubutwandenga dutanga zerekana akamaro k'amatora, n'ivyo twita education civique, kurera abenegihugu kugira ngo mu nzira ya demokarasi bamenye ko amatora ari ikintu cyiza cyane kandi boza baracyitaba, kuko utacyitabye atorerwa n'ubundi, atorewe n'ubundi ngumbura mutorera abarongozi atokwipfuza. Icyo ni education civique. Hari ikindi gikorwa cyerekeye observation, ni ukuvuga baza gucunga amatora bakaraba ingene biriko biragenda, ko ataba ariko baragomba kubiba abandi no kurenganya abandi. Ni gikorwa gikorwa n'abalayike uko tubyita abakristo b'abalayike barashura kuzokibandanya nibakiroho uburyo rero ico twebwe twavuyemo gusa n'ico gikorwa ca gatatu c'abasaseredoti ari gikorwa kidasanzwe mu butumwa bwabo twarinze kubahera uruhusha kandi kugira ngo tubahe urwo ruhusha twabanje kugiranira convention amasezerano nabo bo muri seni no kuvuga Commission Electorale Nationale Independante tukabanza kugiranira amasezerano kugira ngo tubamenyeshe igihe abasaseredoti no vuga les conditions abasaseredoti bashobora kubandanya ico gikorwa na les conditions ziramutse zishitse bataba bagishoboye kubandanya ico gikorwa rero ntibinyuranye kuko twe twemera yuko amatora ariyo nzira nziza iriho yo kugira ngo zego zo muri demokrasi zisubirigwe neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda nkuko twabibabwiye amakuru uyu munsi hanini azoba yerekeye Burundi hanyuma tukaba rero muri iki gihe dufite abatumire bagiye gusesengura cyane rwose ikakwihweza iryo jambo itangazo ryashikirijwe n'abasaserdoti bo mu Burundi. Turi kumwe na Aimé Pascal Nduwimana, mwiriwe neza Pascal?
Ego natwe turabahaye na mwiriwe.
Turi kumwe kandi n'undi mushiga ntahe atavuganwe n'ubutegetsi Audifax ndabitoreye, mwiriwe neza Audifax?
Mwiriwe cyane rwose.
Mwiriwe neza. Hariho abandi bashinga ntahe twateye akamu nibaza ko mu kanya nabo nyine bashobora kuboneka. Hariho Agatondwasa, mushiga ntahe Agatondwasa, eka mushiga ntahe Pascal Nyabenda nawe nyine twa Murundi, ariko ntiturababona gushika ubu, barashobora kwifatanya natwe muri iki kiganiro. Ariko imbere yo gutangura ndashaka kubwa mbere na mbere umushya ntahe Audifax agire icyo atubwiye abasenyeri barasohoye itangazo. Muri iryo tangazo baravuga ko bavuye mu gikorwa cyabo cyo kugira uruhara mu matora muri seni, bakavuga ko ari amasezerano bari bagiranye n'ubwo rwego, hanyuma hakaba rero babona ko hariho ibintu bitakurikije. Ariko hariho ikintu gihambaye cyane rwose umusenyeri twagize ikiganiro Gervais Bashimiyusa yagarutse ko avuga cyane rwose ko inzira ya byose ari amatora mu Burundi, akaba ateye akamo rero abakristo bose bo mu Burundi kwitabira ayo matora, eka akaba kandi avuga ko inzira ya demokrasi ica mu matora. Akaba yavuze n'ikintu gihambaye cyane rwose ko haba ku mpande zose abaterana ubwoba ari igihe cyose bariko barabigira bobo bibaza ko bashikiriye insinzi, ariko insinzi ngo ni kuba ari nko kwihenda, ari bijya bita mu gifaransa illusion. Mushya nahe Audifax ndabitoreye icyimbiro cyanyu ku byashikirijwe n'abasenyeri.
Murakoze cyane. Jewe nkuko mu bizi nserukira imbono karisma, kandi twame dushira ku mugaragaro yuko muri ibi byose turiko turakora byerekeye amatora, ikintu kiri imbere nuko ubuzima bw'umuntu uba bubahaye katihabwa. Rero iyo ugeze mu gihe ubuzima bw'umuntu menga nta kibanza bufise, uca utangura kwibaza tuti mbega ubukoko abarundi turimwo tubandanira dusasira indava mbega bwubwo buriko butujyana hehe. Igome amatora ni kimwe turayemera, kandi nkagiwe nk'umuntu nsanzwe ndi umuvuga butumwa nibaza ko iyo umaze kubona ko ibintu uko biriko biragenda biteguwe nabi, na cyane cyane ko harimo n'ibintu igipfungu cyinshi nta muntu azimana ashobora kubibandaniriza, ko nibaza ko icyemezo abasenyeri bafashe mu mushengero Katolika ari ukwerekana neza yuko ibintu byose bigiye birakorerwa mu gipfungu n'ibikorerwa habona nejo bundi atabantu bishigikira ijambo ry'Imana bashobora kubishigikira. Kuko nimwibagire ko Bibiliya igira iti ababwira abakristo ati nimwe bwo mucyo w'isi, rero iyo bemeye kuba umucyo no kuvuga yuko babemeye ko ibikorewe mu rufuri ibikorewe atabona ibiriko byerekana ko atantumbero nziza bifitiye igihugu batubibandanyamo. Kuvuga naho yuko bagiye babwiye abakristo babati murazitaba amatora, n'ukuri yaba amatora ateguwe neza nta muntu n'umwe atoyitaba. Mugabo nibaza yuko abarundi bariko baratahura ko mu gihe hari abarundi bagira 200,000 bamaze kuva mu gihugu bahunga iterabwoba yateguwe n'ubutegetsi, bagahunga n'icuka kibi kiri mu gihugu, abandi nabo bakicwa ugahagaba nabantu nkabatwe twitwa gutavuga rumwe na leta tubayeho mu bwoba abantu binyegeje zeduferuze je bona ahirutse kwicwa ucubona none ayo matora yoyo anabari ko bayategura bariko bategura ngo amatora zoba yahe adushike
ku ako kamo rero katewe n'abasengeri ku bwanyu n'abandi buvuga cyo kimwe nti mukemera
ko tutayemera
ako kamo katewe n'abasengeri nti mukemera rero
akasama abasenyeri bateye ko kuva mu ko kuva mu nzego za seni n'ibiki nibaza ko ari keza mugabo kwereka kuvuga bati abakristo nibaze mu matora nibaza ko niba ari amatora zo bameze neza kubwira tute bantu barazoyajamwo mugabo niba amatora ari nkuko ari ateguwe na seni duvise uno munsi akaba ateguwe na nkuru nziza bashaka ko nkuru nziza bamubagira si yatsinze amatora nibaza ko jewe kubwanje nubwi nta murundi n'umwe nubwira ngo nayajemo kuko kuzoba ari ububeshi hanyuma ikintu cyo kubeshya
mushya na Odifax bari ku butegetsi n'abari mu mugambwe ku butegetsi bavuga ko imigambwe tavuga rumwe na leta idashaka kuja mu matora kuko atacu atabanywanyi benshi ifise yoshaka gutsinda mu matora kandi ikabivuga ko no mu 2010 ata kibazo cha manda ya kabica ya gatatu yariho ariko imigambwe itari mikiri yavuye mu matora aho mwebwe muhavuga kwiki
aha birakomeye mbe nkubu ko ZDFRuzi yarashwe ku mugaragaro akaratswe n'abajejwe kucungera ubuzima bw'abanyagihugu
ushiranahe Odifax itohozwa ntirahera urabizi neza
ndazi kwitohoza itarahera mugabo uwabibonye neza yarabivuze uko byagenze ama matohoza yo mu Burundi mugabo murayazi kuko kuva imyaka iheza abantu bicwa nyiranga amatohoza bamaze kumenya ni makeyi aho rero twe dufite turazi neza yuko nta matohoza azigera bakuri ZDFRuzi bavuge uko abamwishe abaribo hanyuma nibayagira naho bazaba bashaka gupfukapfuka ibyo bapfukapfuka mugabo igikuru ni iki nuko ZDFRuzi yapfuye akaba
ubwo ntiwo bahari kibazo cyo kwizerana gikomeye cyane rwose gituma mu Burundi umuntu wese afite ivyiyumviro adashobora guhindura
mbega mu Burundi ubona hari kibanza cy'ivyiyumviro nk'urugero abantu bavuye muri CNDD-FDD bakavuga bati twebwe tubona yuko manda ya gatatu idashoboka nuko byiri ngene batotejwe bamwe bakabaho binyegeje abandi bagahungwa ndayo muribuka ko n'uvugira CNDD-FDD yavuze ati aba bantu yaba kini gihe bari kuba bari kwicwa urumva icuka ni kibi kuko iyo hageze aho abantu badashobora kwihanganiranira abantu bicaranye ubu rero niba abantu bicaranye imyaka n'imyaka basangira bamwe bari kumwe mu ishyamba badashobora kwihanganiranira bagagira kuvuga ati bicu ibaze rero nka twebwe tutigeze twicarana n'abo bantu badufata gute noneho ngira ngo murabyibuka yuko byaravuzwe neza murazokurikira manifestation zabaye zigizwe n'imbonerakure zigizwe n'igihe sendede yahari yahamagara abantu ngo nibanze gushyikira manda ya gatatu bavuze bati abatazokwemera manda ya gatatu ya nkuru nziza tuzobamesa tuzobarata
icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mbaze umushyira na Aime Pascal Nduwimana atubwire ukuntu yakiriye iryo jambo ry'abasenyeri cyane cyane ku ngingo yo kuva mu gikorwa cy'iyo nama nkuru y'abasenyeri mu gikorwa cya seni cyo gutunganya amatora hamwe no mu gutera kamo abarundi bose ngo bita amatora ikaba bumvisha ko amatora ariyo nzira yonyine ya demokrasi
cyo bwa mbere ndi umuyobozi wa Ministère Africain de Compassion ni ishyirahamwe rukirisu riri mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ugerageje gusesangura ijambo ryatewe n'abasenyeri ba Ekleziya ya Katolika harimo ibintu ushobora kwibaza yuko harimo utubazo ugerageje ukagicarira hariho ibintu uvuze yuko uteye akamo abari muri uyu mugwi utegura amatora wari kurafashanya na seni ukavuga urazi ibanga ryabo bari nabo ntungene bari barizewe na seni nk'abapadiri nk'abantu basenga Imana bazi yuko bajejwe kunywanisha abantu bose bakubahiriza abantu bose bari barizigiwe nk'abantu by'ukuri Imana yatoranije kandi tuzi yuko icyo batotubwira azoba ari ikintu cyiza ariko uciye wungikanyamwo ukavuga yuko ngo ikorwa bariko barakora nibango bajanye urashobora kwibaza nubwo yashikiriza avuga ngo amatora adateguwe neza hariho ngo kondisiyo bari barahanye na wa mugiseni hani mugasuru gatera kamo abakirisu bati murita abamatora turemera amatora ko ariyo nzira yo gushiraho ubutegetsi mugabo banje no gukura y'abantu banyu urashobora kwiyumvira turamenyereye abarundi turamenyereye abantu baravuga ikintu n'igihushane cyabo mugabo gusa twebwe twashimye ko bavuze batabakirisu bazokwita abamatora kuko ariyo nzira yo gushiraho abategeka ariko rero reka turindire kuko haracari kare burya ijambo nk'iriyinye baba baragitondeye baba barariteguye kuko mwimitsi heze bari basavye bati turasavye leta niyongere ikiringo mbere baravuga bati kugeza itariki ya 17 kuno kwezi batarongera ikiringo aba padiri bacu bari mu masepi no mu masesi ati tubakuramwo ni hate byakanya
kubgawe kubgawe mushyana Aimé Pascal ikintu mwibaza cyo cyatumye nkuko mubivuze haba ingingo yo gutera kamo barundi baje mu matora ikani ingingo yo kugukura umurwi wa intumwa zofashije mu gikorwa cyo gutunganya amatora ikintu mwibaza ko cyo cyatumye haba izo ngingo zibiri zisa ni zidahuye cyane rwose ni iki
mu nyamakuru ibyonyo urumva ko hari ibintu by'inkinamico ni nka kumwe bavuga ati niteguriye ubukwe niteguriye kuzorongora hanyuma gashuvuga ati ndemera kuzosaba umugeni ariko sinemera ko nzomurongora urumva haba harimwo utubazo baremeye ko bazokwita abamatora mugabo baremeye ko bakuramwa abantu babo uri kurasesangura iryo jambo urumva ko harimo ibintu biri filozofike bisaba yuko umuntu abanza akabikenguza kuko ibyo bije mu gihe bari barashyizeho iminsi yo kwiyamamaza ryari itegeko ryari ryarahagiye turibaza igituma iyi ngingo ifashwe kandi bari barashyizeho igihe bari barasaze ko boshyiraho ikindi kiringo ngo abatarose akanya ngo biyamamaze
ariko mushya naye Aimé Pascal abasaserdoti bashyize ahabona ko inzira yonyine ya demokarasi ari amatora kandi bakavuga ko abantu bose bagira imigumuko imyiyerekano cyanki aba batyoza gateka kabagira imyerekano bose baba ariko ari henda bibaza ko bafite insinzi kandi insinzi imu biganiro iryo jambo ntumva ko ritomoye
iryo jambo riratomoye cyane kandi tumaze imitsi tubona leta muri menibe irikira yaga nabateguye iyi myerekano kakajagari kandi baratumenyesheje yuko ibiganiro ko ari byiza cyane mbere ejo umushikiranganji w'intwaro yo hagati yari yabwiye abarundi ati turashobora kuzobaha icyavuyemo ibiganiro turabona ko ari byiza rero turiyumvira igituma bace babikwakwanya mu kanyisase atakirava ngo no nibiganiro bya menibe na yantumwa ya oni aho nyine hari utubazo ku barundi ku bari mwa ya matora umuntu ashobora no kwibaza
bakunzi bijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice twongeye amakuru isaa 12 isaa 1 n'isaa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika ku wa mbere kugera kuwa gatanu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika yoba afise ikibazo Jadon uratwumva mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva
unyarutse ikibazo ufise mu kanya gatoya cyane rwose
murakoze Jess nticyari ikibazo kumbe yari intiyano ntonya cyane rwose nashoboye gukurikira neza iyo jambo ry'abasenyebekezi ya gatolika mu Burundi by'ukuri abasenyebekezi ya gatolika n'abantu twubaha harimo abashinga ntahe b'injyamunyu kubona kumurebanse kubandanya baherekeza ayo matora ngira nuko babonye iyo bafise agafungu je ntera akamo umuntu wese azi kafise uruhara mu matora mu Burundi ko yokora iyo bwabaga amatora agategurwa mu muco agategurwa mu ituze ntaba amatora ahera mu natukaje mu ntambara
vyimbiro vya ni umushinga ntahe udifaxe kubishikirijwe na umushinga ntahe Jadon akaje gatoyi
biza nibintu bisobanutse gose muri buka yuko raba ishengero katolika mu Burundi birimo abakristo barenga abarundi barenga ibice 60% kwijana dufata ibiharuro bibihari no kuvuga yuko abo bantu barafite ico bashikiza mu gihugu abasenyeri murazi yuko nabantu bamye bubahwa bamye no muntu waruzagizira cyana cyana ko bagiye barabazwa rimwe na rimwe iyo bikenewe rero nibaza kubera kubona bafashe iyo ngingo kuri jewe nta gitangaje kirimo novuga ahubwo ntibari barateze kuyifata kuko igipfungu cerekeye amatora kihari kuva abantu biyandikisha nitwibagire yuko seni yatubwiye igihe bariko barasohora icegeranyo batubwira ko hari abantu 5,362 bari biyandikishije bamwe bakiyandikisha inshuro zirenga 8 zishika 8 tubwira tuti seni zana icemzana liste z'abo bantu abo bantu noneho tubashire ku mugaragaro abo bantu tubashire mu butungane tubashire mu nyamiramabi tubahe abajejwe intwari yo hagati mu gihugu babarondere hanyuma baheze batubwira abo bantu impamvu biyandikishije inshuro zirenga zirenga imwe icyo bashaka gushika ko naba batumye ntiyashatse kuduha iryo lisite bisobanura rero yuko kuva mu ntanga amatora yateguwe nabi twamye tubivuga twamye tubyerekana nashaka ngaruke mbere no kuri icyo umushikiranganji w'intore hagati mu gihe yaravuze kerekeye abariko baravugana menu birikira bifashamo nashaka nababwire yuko
icyo kibazo icyo kibazo nateguye turakigaruka ko mukanya ariko akambaze n'umushyira ntahe Aime Pascal Nduwimana agira icyo avuze ku cimbiro cyashikirijwe na Jadon hanyuma no ku cimbiro kandi cyashikirijwe na basenyeri bavuga ko mu gihe cyose abanyamigambwe cyanki abarundi muri rusange abantu bose batora batagiye gutora baca basanga batorewe n'abantu badashira imbere ivyumviro vyabo ivyo bibazo mu bivuga ko iki mushyira ntahe Aime Pascal
egoje nari ngo mensabe nimwamakanya muze muramakanya kugira ngo ushikirize ijambo ko ndiko ndaramuraho umwanya cyane uyu Odifax turiko turaraba ku cyumviro cya Jado yari karavuga ati birakwiye abantu ko bo kwicara hamwe niyo ntumbero leta yamyifata kuko ndazi yuko umugwise ni kuva no mu ntango barategekanya ibiganiro twarabihuriramwo n'uyu wonyarongoye imbono kandi nta ntambwe nimwe seni yatera idahujije abaserukira ibi bihugu byabo abadufasha mu processus y'amatora igahamagara abanyamasengero abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politiki ibyo rero twebwe turabishima kuko niyo ngendo seni yamikora niyo ngendo leta yamifata kuva imyaka yose uko twagiye turahura n'utubazo twarayaga bakayaga ikibazo kimwe avuze ati n'ibice 60% vya Ekleziya Katolika ivyo nivyo koko ntiyabeshe mugabo nukuraba abari muri mwaya matora harimo abakatolika harimo abanywanyi babo nabo barakwiye kwicara bakarabati mbega none ko twabateye akamo mugabo tukabona amatora ariko arategurwa tukabona harimo ndetse n'abakandida mu bayoboke bacu nabo bagasubiza agatima inyuma bakarabati burya natwinzira twaba twarafashe yo bayari nziza ni ukuvuga yuko iyo uri kuravugana na Odifax nivyo yatubariye ko ari umunyepolitike kandi ko ari umu evangeliste avuga nk'umuntu arondera amajwi kandi ariko avuga ati bari baratevye ndetse mwanumvise ko yacishijemwo akajambo avuga ati amatora bari no gutera akamo n'abakirisi babati ntibayitabe uyo onye ugerageje kuraba yari umukandida azokwitoza kuba umukuru w'igihugu ariko igihe bariko baratanga intonde zaho bazokwitoza muramubaza afisiko minimwe itarenga nukuvuga ko atanu muje inama wa komine afise nukuvuga ko atanu umushinga mateka azoronka rero kumva ko amatora ko atoba urumva ko ataco anayitezemwo azokuramwo
nico ni cakibazo
kumva ko twotahura ko twomenya n'umuntu atabanywanya afise amatora ba canke ataba wewe turazi ko atanyungu azoyakuramwo iyumvira umuntu ariko arashaka kuzorongora igihugu akaba taparuvenye basi no kuronka intara nyima akaba afite komini imwe. Muravyumva namwe ganya kuba yuko hariho inkina mico hariho ibintu abantu twumva ko twotahura ko twotegera abadashaka amatora impamvu yabo udazi ngene biyandikishije uravye abanywanyi babo uravye n'ubushobozi bwabo ariko aravuga ivyo rero ni ngombwa ko tumutahura afite komini imwe.
Odifax ayo makuru avuga ko atabanywa mufise amatora atabaye vyo bari vyiza kuri mwebwe nkuko bikunda kuregwa ibyego bikunda gushikizwa n'abari kuri tegetsi ivyo nivyo muri mwebwe murafite abanywanyi canke amatora atabaye ko ba arakaryo ko kwerekana ko muguma mu munya politike.
Nababwira yuko amatora abaye ivyo bari ibintu byiza cyane gose kuko nitwibagire yuko mu nzira ya demokrasi naho ugiye mu matora ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa. Niyo utsinzwe si ukuvuga yuko ubuzima buba buhagaze ubuzima burabandanye, ariko hariho icyo nokwita yakintu abantu birengagiza. Ni ukuri hano ndumva ibiriko biravugwa. Iyo amatora agenda gutegura kigugwa neza, ntitwibagire mu 2010 yuko n'abayagiyemo hagurutse hakava impari nyinshi, habaye ubusuma, habaye mbere n'abantu bagakurikira bo bakicwa. Ikibi igihambaye muri ibi se ni nk'umugwi utegura amatora baragerageje, sinovuga yuko batagerageje guhuza abantu rimwe na rimwe mugabo abantu barinze gusemerera, ariko nuko guhuza abantu no kubwira yuko niba hari abantu biyandikishije 5,200 se nikanga gutanga liste z'abo bantu ngo tubashyire mu butungane kubera iki babikoze. Urazi abantu ba 5,200 biyandikishije inshuro 6,688 ni ukuvuga amakomine nk'abiri. Mu matora umuntu yamaze kukwiba amakomine abiri aba yakwibye kandi uratsindwa. Ibyo ntibisanzwe, ariko igihambaye ni iki? Igihambaye ni uko haba amatora atuma igihugu cyogorora. Aha nashaka namuvunira akagohe uyu ariko aravuga ingene seni yabitunganije. None ushaka uvuge yuko amahanga yose yagize ati seni turabona yuko ibintu bitari kubigenda neza mu ngene bitunganije, reka nifashanya twari twemeye turayihagaritse. Ni ukuvuga ko abo bantu banga Burundi
watanze akarorero k'amatora yo mu 2010 mukaba mutanze kandi akarorero k'amakungu. Amakungu mu 2010 yavuze ko amatora yari yagenze neza, ariko nticabuje ko imigambwe iva mu matora icyo ntikishobora kuba nk'icyitwazo nk'uko abatavuga rumwe na leta bakunda kubirega imigambwe itavuga rumwe na leta.
Kirashobora kuba ari icyitwazo mugabo, reka dufate data wanje ko bari bemeye ko amatora atunganijwe neza mu 2010 ubu nabo bakaba bagize bati turabona hari igipfungu cyinshi n'imfashanyo twari twemeye turayihagaritse. Ni ukuvuga rero yuko hariho byinshi bikeneye guhindurwa. Aho rero se nini yikubita agashi na leta ya Nkurunziza bariko barafashanya babone yuko ibintu uko amatora yabo yatunganijwe atari amatora nyakuri. Mbega reka nguhe nk'urugero, mbe amatora wowe uri kurakora muri kino gihugu Alexis Ndwije ntaba ari mu bibara amatora nyabaki. Amatora wowe uri kurakora Nyangoma ntaba ari mu bibara amatora nyabaki. Amatora wowe uri kurakora muri kino gihugu ujeje umugambwe MLC Rurenza Ngimero ntaba ari mu tuzi ibintu ariko arakora byerekeye iterambere mu gihugu.
Mushyane Aimé Pascal, amatora yatunganywa abo banyapolitiki bose batari mu gihugu yewe ari amatora yemewe na bose. Aimé Pascal, Aimé Pascal ndabona mwengo telefone yatugoye gatoyi. Aimé Pascal mwa muri ngaho. Reka tugaruke ku mushyantahe Odifax ndabitoreye. Mwe muravuga ko mutoje amatora naho abasenyeri bateye akamu gasaba abantu bose, abarundi bose, eka abakristo bose kuja mu matora, hanyuma mukamuvuga ko ayo matora mutoye yajamwo. Hariho ikintu mushikiriza mwebwe cyo tuma abantu batibaza ko ari ugutinya kuja mu matora kubera atabanywanye mufise?
Nibaza ko ivyo gushikiriza bagira bati mwebwe muri kumuvuga gucyo kubera nta banywanyi mufise, twebwe turi bashasha muri politike. Mugabo nokubwira yuko tube turetse jewe, ntiwombwira yuko MSD atabanywanyi ifise, ntiwombwira yuko ADC ikibiri atabanywanyi ifise, ntiwombwira yuko dufashe n'abagiye bagatanga nka za kandidaturi muri perezida zo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu. Twese twagize tuti abatavuga rumwe na leta aya matora amatora nyayo, fata n'abakuru b'ibihugu bamye bayobora Burundi, fatanje bantunganya, fata Domitien Ndayizeye, sinzi abanywanyi bashobora kuba bafise uko bangana, ariko nibaza ko babafise. Igitangaje ni iki? Igitangaje ni uko iyo twebwe duhagaze tukagira tuti ibi bintu uko biri uno munsi, reka dutunganye amatora meza ayo matora umuntu wundi wese yidegembya reka nkubwire ikintu cyabuzwe na ONU ONU ureserukira ONU mu rwego bavuga jezwe butu ati ajirwa gatye kazi na muntu yagize ati mu Burundi nta matora ashoboka kuba meza mu gihe imbonera kuri zitatswe igwanisho ngira nabikubwire bega ayo matora yukorwa abanyagihugu bari kwatega ubwoba na matora nyabaki
odifaxe mu kiganiro Musenyeri Jeve bashimiye usado haye yavuze ko muri iki gihe abarundi bariko barasamazwa n'ukuntu kenshi na kenshi bicarira inkurikizi ikibazo aho kuja kumuzi w'ico kibazo mbega ibiriko biraba mu Burundi ubu n'icara ko ari ingaruka yo mu 2010 aho imigambwe ikomeye yarishye abanywanyi itagiye mu matora
ibyo byose mu 2010 harabaye ikintu hajya gihambaye ikintu cyabaye gihambaye cya mbere ni iki nuko umwe mu bantu bahari bahagarariye sendezi yarakomeye Manase yaravuye baravuga ati twebwe mu 2010 nuko ukuntu amatora yibwe byagenze kunuko Seni jeo narabandikiye ndababwira Seni kubera iki mutafatiye ku bintu Manase yavuze kandi mwari muzi yuko yari umuntu agira kabiri mu mugambwe CNDD FDD mu matora y'2010 ngo mubikorere ko mugire murondere mbega aba bintu avuga amatora yibwe byo bari byo murabe ko hari cyabaye Seni bashatse kubyumviriza ubu rero abo bari ngaho mu 2010 n'ubu nibo bahari nibo bahari mu gutunganya amatora
iki
ni cyabaye mu 2010 amatora aheze jewe mvuka muri Bujumbura CNDD FDD bagiye inyuma y'abantu bitona ba FNL haratwa abantu batari bake muri Bujumbura
yego bede ndabona umushyanahe Emi Pascal Nduimana yagarutse nako ndamubaza ikibazo gihe telefone itari kwirakora ikibazo kimubaza niba gutunganya amatora muri iki gihe hariho abashyanahe bita ko bafise abanywanyi batari bake bari hanze y'igihugu ayo matora ashobora kwemerwa na bose umushyanahe Emi Pascal mu gihe hari abanyapolitiki bavuga ko nabo nyine bafise abanywanyi batari bake bari hanze badashobora kugira ibikorwa byo kwiyamamaza
twebwe mwaya manama n'ukuri biriko birambabaza cyane tuko tuganira n'umuntu avuze ku radio ko ari umuvuga butumwa adashobora no kuvuga ukuri kuko aya matora barateye akama abantu bose bari hanze ko bohunguka abo bantu ariko aravuga bose barapodeje amakandidature yabo muri Seni rero ikidutangaza nuko bamenyesha yuko imigambwe yabo ikoze n'amakoraniro ikabatanga nk'abakandida bakatwara n'ibibaranga muri Seni hanyuma ntihagire umuntu avuga ko yokwitaba ano matora ibyo birantangaza cyane kandi ageze no kubesha cyane nk'umuntu avuga ko asenga Imana avuga ko Manase yuko ngo yatangaje ko amatora yibwe aribagiye impamvu z'iryo jambo ariko mbere yaravuze no ku maradio byaraciyemo uyu Manase avuga yuko amatora ngo yagenze neza avuga yuko igihe ngo batangura ngo y'imigambwe bahiganwa batanguye ngo kuvuga ko ngo umukuru ngo w'igihugu ngo yitogeje batomutwara ngo mu mpanike ko ibyo ngo byatumye ahubwo abantu ngo bamukunda Manase yavuze ijambo yuko ngo amatora yibwe ari ukagiraniye ibibazo no mu mugambwe wiwe nicyo gituma birakwiye ko tuza turasubira inyuma tukamenya ukuri apana yuko tuvuga ibintu byo kubesha ariko aravuga yuko ngo amatora ntashobora kuba sinduije atarimwo Gwasa atarimwo Nyangoma atarimwo banyakubahwa twebwe twarabirabiye hafi cyane barabateye akamu bati nimuhunguke turagomba amatora kwajamwo abantu bose rero ibyo bintu ariko aravuga ni ibintu gusa byo kudendekeranya aronke insiguro ariko avuga ngo amatora ngo ya Demiridis yaribwe aribagiye yuko nurongoye ishyirahamwe ONU yasitse ngaha anya akavuga ati amatora yatunganijwe neza imigwi idaharanira ibyicaro bya politiki iremeza ko amatora ko yagenze neza amaradi aravuga ko amatora ko yari meza cyane n'abakatolika imigwi yabo baravuga ko amatora ko yari meza cyane no gushika n'ubu baravuze bati duha ibyemezo bitwemeza ko amatora yibwe icyo cyemezo n'ubu ntacyo turaronka nagomba nsabe Odifaxe nk'umuntu asenga Imana n'ukuri arondera ubutegetsi abanje no kwiyumvira kw'Imana imana imwumva irumva ivyo avuga irumva kuri kwiwe twebwe turifuza ko gwasaja mwaya matora none nawe ko ari no kwatahunze icamubujije kwaja mwaya matora cyo bari iki ipede iringaha hariho ikibiri kiringaha uyu ntibantunganya ringaha uyu domisiana ringaha jaminani aringaha nimumbire
ariko baravuga ko kuja kwiyamamaza ari ingora bahizi mushyanahe me Pascal bavuga ko kuja kwiyamamaza atamutekano wabo wo buhari ico kibazo cyo mu kivuga kwiki
ndinyene leta yarashikirije itangazo ivuga ko igomba gucungera umutekano bihagije yabazokwiyamamaza kandi umutekano ibice birenga 99 kwijana nta nkoho ziri nta ntambara iri mu ntara nta mabombe nta bariko baratotezwa umutekano urakwiye niturumva kinatubabaza mu gihe baza baravuga ibintu badafitiye ivyemezo kandi twagomba tubabwire banyakubahwa ibi biriko biraba muri kariteza hanyu Bujumbura nimuze muri ibanda no kuzindi ntara mwumve ibi bimeze gute hari umutekano nta mutekano hari none ko FNL ya Juju Jacques ariko ari yamamaza none nawe ko ataricwa ipro nako bataricwa kopa kwitaricwa CNDD FDD kwitaricwa barafisi zindi mpamvu zo gutinya amatora twebwe twaragiye turaraba ibintu byabo bari biteze uko haba zanwa rufata kibanza kuko barabiteguye kera batuganire
kibazo
amatora ntabe muri buku ntunge gatoya yuko hariho umwe bari kumwe yanandikiye na oningo narungika inteko ngo muzamakungu na amatora ashoboka hagisigaye imyaka ibiri hari ico bariko barategura ibyo sivyo rero nukuvuga ko byabataye ku amazi ibyo baziga sivyo barose baravuga bati ntaco tuhanova ibyo nibimwe tuvuga ngo urupfu n'imfane birajana n'ukuvuga tuti amahigwa ariho nibaze bani amamaze natwe tubafase tubwire leta tuti umutekano wabo ucungegwe neza nkamwe nihagira ikiba tuzofadikanya nabo no kuzosengeza leta ibyo sivyo na gatoya
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunyi wanyu Radio Ijwi rya Amerika James mwiriwe neza
Hello
mwiriwe neza muratwumva
mwiriwe ndabumva
mushikirize ikibazo cyanyu mu kanya gato cyangwa icyumviro mu kanya gato
Bera ngo ndababaze kuko ravuga amatora ngo arakunda abantu bose bagiye kuri tere ntibikunda kuri tere hariko CNDD-FDD gusa ubize ngo uravuga bace bakwirukako none wumva ayo matora yoboneka gute
ego me mushyanahe
nibarindire saro
ego me waheje kubaza ikibazo
ati nibarindire Nibarindire klima ibe nziza hama bose bahuriye kuri tere hama bahunze bahunguke n'ahandi ibintu se ino ariko arategura amatora nakunda uburyo none aho akono shaho dukura amahera mu mvugo ku nguvu ibyo byo ntibikunda none tuzose tubaho gute ape les elections tuzobaho gute
yego me ikibazo cyiza mwabajije aya matora yo baho gute mushyanahe Emi Pascal Nduimana
kunhunga
kwanga jewe nababwiye ko ndumo kirisu sinemera ibintu by'ibinyoma ararangiza avuga ngo leta igomba kubakura ngo amahera ngo kumufuko ngo ku nguvu ejo iki kiganiro mwari kumwe n'umuvugizi wa SNDD FDD yaratangaje avuga yuko aya mahera azotanga umuntu wese abigomba kwatagahato uyo muntu ari karabesha ari karaswaganya ikindi nacavuze ngo ngo hari umutekano ngugiye ngo baramwiruka ko aricwa banyakubaho ivyo bintu sivyo ifoko tuheba bino bintu byo kubesha byo kuremenanya twebwe turasaba tuti abanyepolitike bose bazi ko bapoteje amakandidature yabo nibaze kuri tere ico nico leta yamitera kamo kandi nagomba nsabe aba bantu baza baratelefona twebwe turabumva cyane iyo ari karaswaganya abanyamakuru camumukupira kuko urumva ko ari karentoxika abantu nta leta yafashe umugambi wo kukura abantu ngo amahera bayatange ku nguvu ivyo barabisiguye bihagije sivyo na gatoya amatora rero arakunda kandi arategerezwa kuba erega nimwiyumvire abantu barenga ibice 99% kwijana batekanye batekereje ntibabuzwa amatora n'amakomine ane naho nyene adakwiye
umushyanahe Odifax ndabitoreye naho nyene afite icavuga kuri ico kibazo gishikirijwe n'uwo muni wanyu radio ijwi rya America James avuga ko amatora muri iki gihe adashoboka ariko nkanje ndagusaba kandi umushyanahe Odifax wishyure ico kibazo cashikirijwe na Emmy Pascal Nduwimana avuga ko hariho naba abo muri kumwe mu vyiyumviro vya politike bari basavye ko inteko kugira ngo ayo matora ntabe batangwe kubivuga haraheze nk'imyaka ngo irenga ibiri ivyo vyose mubivuga kwiki
icambere nashaka kuvuga nuko iyo numvise ngo mu bice 99% kwijana mu Burundi bimeze neza jewe ncana mubaza mbega uyo nibadakora mu Burundi mwene data tuvukana kuko aba barundi bagira ibihumbi 200 bamaze guhunga bahunze iki be abo abaharura ko ari bangaha aho bakora ibice bingahe abari muri Bujumbura uno munsi dufata naho yovuga ati mu gisagara cya Bujumbura hirwe imyerekano abantu biyerekana bagira bati ibintu hari gira ibintu bihinduka be nibice bingahe kwijana ugiye ejo bundi muri commune Burambi harayishwe umuntu yararavye abantu bagiye yo nyene bangana ejo yararavye bugenzi nyene yiriwe yiriwe yugarijwe byagenze gute yarumvise amasasu yaravuga mu ntuzeye mu kibitoki nyene yangana yaragiye ejo yaragiye ntuzeye muri mwarwa rabe abantu biriwe mu ibaraba ningene bangana yaragiye muri province Bururi ngo arabe abantu ningene bangana uno munsi mu gitondo yagiye mu ntuze yimagarama ngo arabe abantu bari ko baragira imyerekano ningene bangana bagira bati ibintu sinde ibyo bice 99% uvuga uri haruye ukwikuye hehe abandi hadura barundi barenga ibihumbi 100 byamaze kuva mu gihugu bahunga iki bahunga amahoro mufise bahunga amahoro leta ya nkuru nziza kiraduha oya n'ukuri ni
muri iki gihe ibyo biheruro ngo bisa n'ibiko birahinduka nkuko ishyirahamwe impuza bakungu ijeje impunzi bivuga
ikindi warubajije nacyo kubera ko abantu batanguye kubavuze bati n'ukuri mu birabire hafi hariho ibibazo nitwibagire yuko umugwi w'imbonera kuri abarundi reka tuje turavuga ibintu uko biri uwo mugwi utangura kudefira abarundi bakambwira bakabwira umukuru w'igihugu ati abo bantu ndeba defira imbere yawe bambaye impuzu za gisirikare birako bya gisirikare kandi amatwa dusumira bahabwe ni nk'uko ku mugaragaro mbega babo bo bakora iki
duhana ijambo hariho umwundi munywanyi ndabona kanya kari ko karatujana dusigaje akana gatoyi cyane rwose reka duhe ijambo umunywanyi w'iradijwe ijwi ry'America Augustin mwiriwe neza muratwumva mubaze ikibazo mufise ikibazo mufise icyumviro munyarutse cyane rwose
wabushikiriza
yego
derekeye aya matara mu Burundi
mhm
ndetse ubona ko ashobora kuba bene wacu barahunze ubwa mbere imbere ya kure byahaga ingoroho kirirwa gira tasika inganda ibujumbura ubu nawe bigeze hagati mu gihugu abavuga ngo umutekano na nefu sivyo na gato kuko abayivuga bari hanze ntibatembera hanze ngo barabe uko nanye gihugu bameze halo
yego me icyo ni kibazo yego
icyo dusaba ni uko nyakubaha perezida ave mu gacerere asokore kagacire yiwe ikenewe twaramuhaje ugeze ubu amara abanyagihugu nta kindi
icyo kibazo gisa n'icyari cyashikirijwe na umushi yantahe Augustin tukaba rero inyishu abo bashinga ntahe bagerageje kuzitanga uko bashoboye ariko nashaka muri iki gihe dutandukire ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikindi kibazo cha eka inkuru yatangajwe ivuga ko nya politike mu Burundi batavuga rumwe na leta muba basubiye mu biganiro na leta y'u Burundi ibiganiro bishigikiwe n'ishira hamwe mpuzamakungu mu gihe izo ayo makuru yo bariyo mushira ntahe Aimé Pascal Nduwimana ikintu musaba kucova muri iyo biganiro mu maguru mashaniki
urantumbe mbere yuko mvuga ibijanye n'ibiganiro mbanze no kubeshuza ibinyoma bya Audifax ariko avuga ngo ngimbonera kure ngo zahawe ngo ibigwanisho mwebwe ku biganiro byose mwama mwatanze haba bahunze nta numwe aravuga ati narakibonye bose zavumba ngo barambye ko nakafise ngo ibigwanisho none kuva iyi myiyerekano itanguye izo mbonera kure zarapfuye none ko mu ntara hose ko batekanye ahubwo hariho ikinangaza baravuga ikintu n'igihushane cyavyo igihe igiye kudeta iba barasengere baja kuri blende barayugarira baraja ko baragendera no hetsu yayo mbega umuntu afite ibigwanisho uwabihawe asumba uwahawe n'uburenganzira bwo kugendera kuri blende uzi ko ari umugagadiro uzi banga ryayo yo barinde uko n'uguhuma amasa makungu igikudeta iba baragiye muri besere baratwaye inkoho ibyo ni ibintu byo gusamaza abantu ikindi nacavuze ngingo ibihumbi ngo amajana abiri byarahunze barahunze iki bahunze iteitera bwoba rya Audifax nabo bari kumwe no ku maradiyo yabo twebwe turi no mu ntara zose Audifax aranyegera twebwe ishyirahamwe ryacu turi mu mashengero yose avuga ngo arakomeye iyo abafite amashengero menshi de nyuma yiwe abafise n'imiburiburi ntara nka zibiri arazanyegere twebwe turi ku mitumba yose tumbarire ko twagize itohoza nico gituma twebwe turabashima ko haba no kuduha ijambo ariko namwe rw'abanyamakuru zamuraraba abantu mu ijambo boba ari bande mugabo kubera ari droit zacu nta kibazo
bivuze
naho ibiganiro byatanguye twebwe turabishima cyane twebwe twamye tuyaga tukabwira abantu tutinyabuna nimwicare hamwe nimuyage ariko aravuga ivyabaye uno munsi ubi vyabaye no kumusaga iyi myerekana vuga bahinduye hari ikintu bitana crime contre l'humanité aho basigaye bagenda bakadaha amatirantoke akuzuzwa ibarabara nihagira umuntu ahaca nihagira umuntu arengana abantu agomba bicisha amacinya abicise na korera ninde muntu afise ububisha canke asumba abahamagaye iyi myerekano itumye abantu bapfuye ibarabara ryasize twebwe turavuga tuti ibiganiro nibibe turabe ko umutekano woza muri zino izi komine zine ariko Audifax
mwatubwiye neza mushya ntahe
senga imana ibyo si bintu biranga umuntu yakijijwe azimana
nimwatubwiye neza ibintu mwifuza ko vyovamwo ariko reka duhe n'ijambo umushya ntahe Audifax ndabitoreye agire ico yishuye cyane cyane avuge na cyane cyane ibintu yifuza ko vyova muri ivyo biganiro
ibiganiro nibaza yuko uravye ko abarundi tumeze nibaza ko nta twese abarundi nta buzoshira hanze igihugu wundi nubwo hariho retirikiragerageza kwirukana abanyagihugu ngo baje hanze igihugu batewe ubwoba ibyo ari byo byose impera n'imperuka aba murundi wese yavukiye mu Burundi afise ubwenge igihugu bw'u Burundi arafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi ica mbere cyo twiteze nuko niba leta koko yankuru nziza igira iti koko nahinduye agatima k'ubuntu kavyutse reka twicarane n'abarundi bandi tuvugane ibibazo bihari ikibazo nyamukuru kihari uno munsi nta muntu numwe mwibuke ijambo ryavuzwe rimwe ribuzwe n'umushinga ntahe ajejwe umuntuze mushikanganje w'intore hagati mu gihugu avuga ati hagiye businde ngo baba maratiri mwarondera mwabaronse no kuvuga uno munsi leta nkuru nziza cyategura amaratiri benshi cyo dushaka kuno munsi kiva muri ivyo bintu nuko atamurundi asubira gutotezwa atamurundi asubira kwicwa atamurundi asubira kwangazwa ico ni cyambere duhera ko ubuzima bwa muntu bukaba katihabwa ico njo cyambere duhera
ko ikintu mwifuza ko cova muri ivyo biganire mushya nayo de facto mukanya gato cyafite munywanyi wa radio y'Ijwi ry'Amerika arindiriye tubwire ikintu mwifuza ko cova muri ivyo biganire
jewe
ego mukanya gato munsi y'umuntu umwe
icyo nifuza ko cova mu cyambere nuko havatwa ingingo yuko umurundi wese abaho mu mutekano ego cyo cyambere icyo kabiri nshaka kukivamo nuko tugira tuti harageze ko dutunganya amatora harageze ko igihugu kiha kigira ijambo mu makungu nitube igihugu ntigisigare giti gitsibwa ku mukenge n'igihugu cyari cyo cyose n'amakungu yose kuko murabibona uno munsi ibihugu byose byahagaritse imfashanyo none ubwo Burundi buzotuzobanya
kubahuguka
ibintu bibiri dutegerezwa kwicarira umutekano kuri bose so umutekano gusaba nkuru nziza kubera afise abantu bamucungereye injojo n'injojo
tubibutse tubibutse nshuti mwese kumuri
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,355 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
murabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibuse kandi ko mushobora gukurikirana ibiganiro vyacu mukoresheje kibanza dutangariza ko amakuru hamwe no kuri Twitter hamwe no kuri Facebook muraka kanya kandi turafise undi munywanyi afise ikibazo canke cyumviro Gerard mwiriwe neza Gerard muratwumva ivyo umanibaza ko vyagoranye telefone ashobora kuba itariko irakora ariko nagomba nsubiye ku jambo ryashikirijwe n'abasenyeri mu gusozera ijambo aho avuga ko abataramutwe muri iki gihe haba abapolisi canke bari abagira imyerekano kenshi na kenshi baja ika usanga bibanda cyane cyane ku nkurikizi ikibazo aho kuja ku kibazo nyamukuru mbega mushya nahe Emmy Pascal Nduwimana uko kuntu asenyeri bashikirije ico kibazo mu buryo butomoye namwe niko muyibona
ageze kumva basa nabahinyitse imvugo bariko baravuga ngo dutorere inyishu ikibazo ngo nutorere inyishu ivyabaye nta munsi numwe ibi leta itamyibwira abantu ati nimwitegurire amatora ibi biriko biraba rero by'imyerekano bashize imbere ngo nizo byatumye bintu biganiro biba ibi byarateguwe icantangaje nuko bavuza ayo majambo ari nabo barabantu bajejwe imitima bajejwe no guhuza abantu bakavuga bati turavuyemo iri jambo rero twebwe turagiye kuzofata umwanya kugira ngo turiserangure turabe impamvu ariko nagira ndabibabwire no kugeza ubunye kwa kibazo na kimwe byotuma umuntu akinjura ahubwo twari ko turibaza ko twebwe twari twiteze ko batera kamo abateguye imyerekano ituma abantu batakiva mu nzu batagitembera batakija kwiga ubu bafashwe mpiri ubu ntibarengana ubu barabarikada ahantu hose ugiye no ku kazi asigwa amazirantoke agacafuzwa gatatu
ariko mushya nahe
ikunda inda ziramwica
Mushya nae Emmy Pascal
turadisesangura riri filozofike ririmo ibintu bitatomoye neza tugasaba nk'abantu bakunda imana twebwe turabuba abasenyeri ko boshikirize dindi jambo ritomoye n'ayahandi
hore Mushya nae Emmy Pascal Nduwimana abasenyeri bateye akamo gatomoye kavuga ko abarundi bose abakristo bose bakwiye kuja hamwe bagashira imbere umutima ukure kuri kuri kuri
gatoya ido nijo jambo twashimye kuko na bibiri vuga ngo ahari batatu canke ngo bangaye ngo bagahuza umutima n'inama imana ibana navyo icija hamigati bahezagira ivyo turabyemera cyane kandi ivyo byaratanguye biriko birabera muri menibe ahubwo twebwe tugasaba imana ko yobafasha bagasohokana ijambo ryiza ryaho umuntu wese atuza agatekana nijo jambo nashimye mu bintu byose bavuze aha abantu bari bose abantu basenga imana nta kindi kintu kibahuza atarukwicarana ngo bayage mbere banavuze ikintu cyiza ati turushizeho no gusenga imana ico twagishimye cyane rero tukavuga tuti turiteze imana ko idufasha ibi biganiro havemo ikintu cyiza ariko abarundi n'abantu basenga twige kuza turavuga ukuri nihagira umuntu azaravuga amajambo ahinyitse kuko ibi byaratugeteje kuri
ego mushyane eme Pascal kaduhi jambo no munywanyi w'iradio ijwi ry'America ndabona sakanya gato cyane gose yitwa Robert General mwiriwe neza Robert
aro mwiriwe
munafite kibazo mu fisakanya gato cyane gose amasogo na 30 muwazi kibazo turabe ko abashyira ntaye odifax nda bitoreye na eme Pascal n'Uwimana ubugira ico bakivuze ko
yee nataku bavuga mbabaza ni ese ibyo bakora byose babumva batekereza abanyagihugu yanga baru kumva batakuryaniramo batako
ego me ico nikibazo gihamba cyane gose mushira naye odifax ndabitoreye mu byo mugira muwamushira inyungu z'abanyagihugu imbere
inyungu z'abanyagihugu zihagaze hehe inyungu z'abanyagihugu z'ambere cyo no kuraba inyina abarundi babageho reka nkubwire yuko iki gihugu cy'u Burundi mu 2005 idolari ry'abanyamerika ryavunjwa amajana 8 y'amarundi uno musi idolari ry'abanyamerika rivunjwa 1,600 by'amarundi ukuvuga ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma inshuro zibiri
ibikorwa bikorwa n'abarundi nk'iyo myerekano eka aba polisi batana mu mitwe ntibiri inyuma ivyo byose bituma Burundi buguma gusubira inyuma
hari uruhagarara rwatanguye reka naguhe urugero ntitwibagire yo ko mu 2005 na 7 hari abarundi benshi bisho bagatabwa muri Ruvuba abandi bagatabwa muri Rusizi hari ikintu mwumvise abo barundi uno munsi ababo bapfuye uno munsi bavuga ngo iki nimwibagire yuko hari abarundi bishwe mu ntuzeye mu Gatumba ababo uno munsi bavuga ngo iki nitwibagire yuko ubukene bwugarije abantu
kugijambo amasego nda 30 akanya katujanye eme Pascal Nduwimana namwe mugire ico muvuze kuri ico kibazo akanya karagiye mushiga ntahe Odifax mwese mwishure kuri ico kibazo eme Pascal Nduwimana abarundi mu ngingo zifatwa n'abanyapolitike bari ko bashira imbere inyungu z'abanyagihugu akanya gato
hari gihezewe mpora ntwenga iyo umuntu azikaravugira iby'amadorari agataza ntango iby'abapfuye hariho ikintu batubariye cyane
banyarutse akanya karagiye
justice ico niterekana ko abo bantu bashaka no kwitoza bataramenya no kwishura ikibazo
bashiga ntahe eme Pascal Nduwimana Odifax ndabitoreye ndabashimiye cyane rwose ku byimviro mwashikirije turashimiye cyane rwose n'abantu banyu radio ijwi ry'America aho bari hose bakurikiranye ikiganiro kandi tubiyutse ko ikiganiro kizosubira gushigwa ku rubuga rwacu kugira ngo mushobore kugikurikirana mwakoze rero kuba mwadutiza amatwi mugire umugoroba mwiza mwese
Caro, un misozio. Sahurana.